igihugu cyacu cyose kiyategekanya byo bitujyaje mu makaraka, hari ihabwa abasirikare, hari ihabwa abasivili, hari ihabwa za politike, bisigura icyo umuntu aba yaramaze. Nicyo rero gisa nicyo ba nk'ikidari, mugabo kitari cyo kuko nta kidari cyitwa gide. Amajambo y'amadini niho usanga bavuga ngo naka ngo ni gide ngo ni iki, ariko iwacu leta yemera ku madini, leta ni layiki. Ibyo rero mu by'amategeko mu bisanzwe tubona ishingiro ryabyo kugira bite umuntu ngo ni gide wa patriotisme cyangwa n'ibindi ntisigure, icyo ntibigire icyo bivuze. Ikindi tubona ni uko mu bihe nk'ibi siho hari hageze yuko batanga ibyo biti, kandi igiti nk'icyo cyangwa ikigare nk'icyo ubundi gitangwa n'umukuru w'igihugu wenyine, none ko bakimuhaye ari umukuru w'igihugu wazociha cyangwa azogihabwa n'abatwara, bariko hagira ibintu bidatomotse neza no mu majambo asanzwe no mu bwenge busanzwe bw'abantu bitumvikana. Ikigira gatatu ni uko tubona yaba leta iriho, yaba n'inama nshingamateka iriho, byose ni iby'umugambwe CNDD-FDD witwara muri zose nk'umugambwe umwe mu gihugu wiganje. Nicyo gituma tubona ko n'ibyo baba bari kwagira byose muri iki gihe birababaje, bisa n'ugufuruguta mugabo ntitubona n'icyo babironderamo, kuko yaba ababitanga, yaba uri karabirondera kubihabwa cyane kubyiha, tubona ko ari ibintu bizomara kabiri, kuko ni nk'ibintu byo kwisiga inkore ku maso. Kuko ibintu nk'ibyo iyo ukora ibintu abantu batumva, abarundi, abanyagihugu musangiye igihugu batumva, bidatomotse n'indiri bimara kabiri, biraza ko byiza yari kurongora igihugu akageza ahagezeze akabisha abandi akamwakira bakagerageza.
Nta hantu na hamwe amategeko y'Uburundi atomora yuko umukuru w'igihugu cy'Uburundi afite gushimirwa n'ababifitiye ububasha bakamuha ibiti canke bakamwita ikindi gitandukanye kirengeye kuba umukuru w'igihugu cy'Uburundi canke kiza giherekeze ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Umukuru w'igihugu mu bisanzwe arashobora guhabwa agashimwe, ariko mu by'ukuri udushimwe dutangwa mu gihugu niwe nyine dutanga, dusomye mu mabwiriza shingiro, dutangwa n'umukuru w'igihugu. Niwe atanga udushimwe twemewe, utwo niwe atanga ibidari byemewe ibyo, none umukuru w'igihugu atari undi ari hejuru yiwe. Na minisitiri ntibagira muhikidari, abadepite ntibagira muhikidari, cyangwa ntibazociha. Naho bigoraniye, nimba anabikwiye yarakwiye gushikiza abandi, hanyuma uzomukurikira niwe yomenya ingene yogenerwa icyo kidari akakimuha. Ntawe ikidari urumva ko nawe bitabaho.
Nabo haba bavugaga metre yuko atari we yacihaye, kuko icyo ariko arasabirwa kwitwa ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabwiye inama nshikiranganji yuko bashaka ko iryo zina rimuhabwa, nabo bakazoheza babitwara mu nama nshingamateka. Nabo haba bavuga ati si we yabyihaye, ariko ni ubushikiranganji bw'ubutungane bwabikoze bubishikiriza inama nshikiranganji.
Azobivuga gutyo nyene, nta n'ukundi yobivuga, ariko urumva uko yobivuga kose bifashe, kuko icyo si ikintu umuntu mukuru ahabwa n'umuntu muto. Si nka birya ashobora kugenda muri komine bakamugabira inka cyangwa bakamugabira intama, sindabizi bakunda kumuha. Icyo ni ikintu kiri mu mateka y'ubwirizwa shingiro yavuga ufite ububasha bwo gutanga ubushimwe n'ibidari byemezo mu gihugu. Icyo ngaruka ko naho bavuga bati tukimuhe azogishikiza n'inama nshingamateka, azogishikizwa n'abaminisitiri, azogishikizwa nande, wenyine niwe yatereza kuyigenga. Ubona akabwira ati reka ibyo bintu mureke tubyihoze, uzosubiza niyasanga bikwiye azonyambika uwo mudari. Iyo kwambika umudari na leta yiwe ariko aratwara, niwe wumva bishoboka.
Ariko ntibavuze ko ari umudari, bavuze yuko ari kibanza.
N'ubwo rwego rwarateguwe n'ibwirizwa shingiro cyangwa n'amategeko y'Uburundi ruranze, ntabwo nzaho ruri, ntabwo ndumva mu mabwiriza y'Uburundi aho bavuga ngo hari igiti cyangwa ibanga ryitwa gide di patriotisme. Ntabwo ndumva niho umukuru w'igihugu hari abashikiranganji, hari n'amashingamateka na nkemuzamateka, hari abaguverineri, hari abambasade, icyo kintu cya gide di patriotisme ntacyo mbona aho kiri. Ibyo bisanzwe ibintu bitangwa umigambwe n'imigambwe n'imigambwe ya migambwe cyane mu madini.
Hanyuma ubundi uko ubushikiranganje bw'ubutungane butunganije murazi yuko mwigeze kuba mu DDC drama banga atari make muri ico gisata mu gihugu cyo Burundi uko butunganijwe bwo urafise kuvuga ngo turabona ko uyu muntu akwiriye kuba muri iki kibanza reka tubisabe inama nshingamateka reka tubisabe abashikiranganje.
Ubisanzwe ubushikiranganje bw'ubutungane buratunganya icyo bita projet de loi kuva ku idirishya shingiro n'ayandi mateka yose kabijana mu nama kirangaji inama kirangaji ikabyiga ibyemeje ikabiruka mu nama shinga mateka ivuye bikara mu nama nkenguza mateka bigashira bikagenda mu biro by'umukuru w'igihugu akabitera igikumu icyemegwa ibintu nkabyemeje ibyo nabyo nyene birashobora guca mu uwo murongo ugabo izera kugenda kubwira n'ubu nizo nakubwira shikako iyo nejo bundi hazoba ingingo ivuga iti bigenda gute yuko umukuru w'igihugu ariko aratwara igihugu ahabwa igiti nk'icyo ubwa mbere kidatekanijwe n'ibyiza shingiro ubwa kabiri agihabwa na leta arongoye wenyine bivuga ko birebire mugabo bisa nabi
Maître Isidore ni tukivuga kuri ivyo vy'amabanga atandukanye n'ingene abayarimwe bashimigwa kuri no wa kabiri inama nshingamateka y'u Burundi yaremeje integuro y'itegeko rigena ubushimwe abavuye ku butegetsi bazohabwa mu bazobuhabwa ni perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango wa Melchior Ndadaye ijya integuro y'itegeko yoyo umuyigo nakwiki nk'umunyamategeko
ijya integuro y'itegeko nayo nyene tomoye kuko ategeko rivangura ridafise ivo ihagije ababaye bakuru b'ibihugu b'u Burundi ni benshi abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga gutwara u Burundi muri abo bose ufate Micombero ufate Bagaza ufate Buyoya ufate Ndavyamira ufate Ntunganya ufate Ndayizeye Domitien nk'abo bose nta n'umwe yaje ari umunyamahanga bose turabitwara abarundi bose bafite ubwenegihugu b'u Burundi ubwa kabiri bose bashyizweho n'abafise ubushobozi cyangwa ububasha b'abarundi baba abasirikare cyangwa baba abanyapolitiki ubwa gatatu bashyizweho na leta ya kavamahanga iyo yaje kubahomeka ku mutwe w'abarundi bazanywe n'abarundi ubwa kane nta n'umwe mwabo bose turumva yoba yaraciriwe urubanza na sentare ikavuga yuko yahemukiye igihugu n'abarundi ivyo nivyo bintu bine bizotuma bavuga bati twahaye naka na naka ariko abanaka na naka turabakuyemwo ivyo rero urumva ko ari vya bindi vyo kwigungira ko no gushaka gukoresha ugwenge bw'uhagaze ku bugungi kuvuga ngo hazohabwa icyubahiro iyubahiro na n'udushimwe abakuru b'ibihugu batoye iciye mu matora burya umukuru w'igihugu yaciye matora ibyo byo n'agaharawe uwatoye matora n'uwatoye adaciye matora bose n'abakuru b'igihugu bahagarariye iteka n'umutekano n'amahoro n'ibanga ry'igihugu si ukuvuga ariko nka Nkurunziza yatoshe biciye matora yuko ari yakoreye neza igihugu kurusha abo bandi nk'ubuhoza umuntu apima ibyiza n'ibibi umwe wese abakuru b'ibihugu bakoreye igihugu bakabishyira ku munzani ibyiza n'ibibi umwe wese yakoze ntituhava tunasanga Nkurunziza ari we mu manota abaye iwanyu turabye abakoreye inabi nyinshi igihugu ibyo rero n'ibintu tubona byabikwiye guhabwa babitanze abihe bose kandi mu buryo buringaniye bwihweje budahombya igihugu nk'uko twarumeze ko bamuha ngo amutekera ngo muri yare wo marundi no kunyonyeza igihugu none agira he basiga acogeje kandi wenyine none bibaho iyo twavuze ko iryo tegeko rikwiye kwihutirwa guhagarikwa no gufutwa bigasubirwamo ukundi gusha cyangwa bikazasubirwamo n'abandi adahaniye kwegera ko no gutunga ukurundarunda mugani wabo ngo nokurundarunda amatungo.
Ego maître d'ordre usikiri twibutse yuko mwahoze muyoboye urwego rw'abashingwa manza mu Burundi. Murakoze kuri kano kanya muhaje rya America.
Murakoze cyane namwe mugire umunsi.